Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi.
Mwiri wabandi mwaramutse nshuti namwe bakunzi b'ikiganiro yaga. Muri kumwe na Maria Caroline ninahazwe kuri mikro nabahaye ikaze mu kiganiro yaga cuno munsi. Duhereye ikiganiro cyacu baraka tubamenyeshe ko ishyirahamwe ry'abategereje ukugaruka kwa Yezu Adra ryatanguje icyese umugambi wayo wo gufasha impunzi z'abarundi kwiteza imbere. Uwo mugambi uraba imiryango ibihumbi indwi y'impunzi z'abarundi n'iy'abakongomani ukazonakora no mu gisata cyo gukingira ibidukikije. Umunyamakuru wacu mu Rusenda Yvette Munezero yarakurikiranye ibyo bikorwa.
Abari batumiwe muri ibyo bikorwa ubwa mbere hari umuyobozi z'ibyo shirahamwe ku rwego rw'igihugu waserukiye musitanteri w'akarere ka Fizi, ishirahamwe mpuzamakungu hasere bifasha impunzi, urwego rw'igihugu rujejwe impunzi senere n'andi mashirahamwe asanzwe arangurira ibikorwa byayo mu ikambi. Abarongozi b'inzego z'ibanze za Kongo n'abaserukira impunzi hamwe n'abaserukira amashirahamwe ataho yegamiye. Jean Lundumi ahagarariye ibyo bikorwa by'iryo shirahamwe yabwiye ikiganiro cyacu yaga ko ibyo bikorwa byafashe abazofa kwa imiryango ibihumbi indwi mu kuvuga 70% by'impunzi z'abarundi na 30% by'abasangwa babaye. Userukira impunzi mu ikambi ya Rusenda Ntirampeba Emmanuel yashimye itangozwa ry'ibyo bikorwa akaba yizeye ko hazoba akarusho ku buzima bw'impunzi arongoye.
By'ukuri kuri Adra ku mugambi wayo wo kuza kugira ngo ibane n'impunzi ifashanye mu kugira ngo zize zibe ko murabona ko yaje hageze kuko ejo bundi baheruka kudupunguza twahora ku madara y'10 tamtwagiye ku 12 babantu bafise ubukene bwinshi baguma bimvira ukuntu bo kwiteza imbere barondera imitwa ha na hariya.
Uburyo bwatanzwe kugira ngo ivyo bikorwa bishigwe mu ngiro n'amafaranga angana ibihumbi 151 n'amajana 5 vy'amadolari y'abanyamerika. Muri ayo ibihumbi 800 vyatanzwe n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi kw'isi hase asigaye akazotangwa n'ishirahamwe Adra. Ivyo bikorwa bikaba bizomara ikiringo cy'umwaka umwe. Munezero Imikambi ya Rusenda.
Dusimbiri kamanyura aho habonetse umuryango w'impunzi y'umurundi mu kibanza cyahuze cegeranirijwemo abayoboke umwigeme yitwa Zebia mu gatondo ko kuri uyu wa kane. Abanyagihugu ngo ngahe kamanyura bakaba baci bafatwa n'agashavu abakiri bato bugari barabara ry'igihugu nimero ya 5 iminota 45 bashaka gusambura inyubako zahuze zegeranirijwemo abayoboke ba Zebia. Hassan Shabani adufitiye inkuru mu mva mu ijwi rya Pascal Ndayishimiye.
Umuryango w'impunzi y'umurundi azwi ku izina rya Kayobera Gabrieli warapfuye mu inkambi ya Murongwe kuva igenekerezo rya 17 Ndamukiza ushaka gusubira iwabo mu Burundi ukaba washyitse kamanyora ku mugoroba w'igenekerezo rya 18 ku kwezi urondera ingene abategetsi ba leta ya Kongo hamwe n'abajejwe gukurikirana impunzi bawufasha gusubira mu Burundi. Witwaza ko ubuzima butoroshye mu ikambi ya Murongwe iri mu karere ka Fizi aho uwo muryango waraye hanze imbere y'ahahoze hakambitse abayoboke ba Zebia niho ugwaruka kamanyora agwa babona bari imbere y'iyo nkambi ya kera ikingiwe n'ingabo z'abapakistani za Monisco rucya rushaka kubasimbirako ruvuga ko rudashaka kandi kubona impunzi zivuga ko ziyoboka Zebia kamanyora ahubwo rwaruka rwaciye kugara ibarabara ry'igihugu rya 5 RN5 ikiringo cy'iminota 45 aho izo ngabo z'abapakistani zariko zibabuza kubomora iyo nkambi zongera zishaka gukwingira uwo muryango. Kuga Gabrieli wewe ararira avuga ko asaba abategetsi kumusubiza mu gihugu ciwe ko adashobora gusubira mu nkambi akanahakana kandi ko ari umuyoboke wa Zebia aho mwomenya ko ugo rwaruka rwavuze ko rwiyemeje kubomora iyo nkambi naho acungerewe n'ingabo z'abapakistani.
Mu kurangiza tubamenyeshe iyi nkuru iciye ku masonga ivugwa mu isange. Ivyononwe n'imvura yaguye mu isange mu mpera z'indwiheze vyamenyekanye. Inyuma y'inyubakwa umugabo umwe wo kumutarure n'abana babiri bo mu gisagara co mu isange nibo bahitanywe n'iyo mvura. Nino nkuru yo nkuru ivugwa mu isange ndangirije ko amakuru yacu mwayateguriwe na Sergio Bisimwa ahagarariwe na Yakobo Kaura. Ejo mwumva ryari ryanini nazwe Maria Carole mbipfuriza kugira impuzu n'impundu naho utaha.